Biza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC mwiboneza nshuti muduteza amatwi bari kumwe nanje Fide Niyongabo ndabifurije umwaka mwiza mwese umwaka w'2019 babere uw'amata n'ubuki ndabahe rero ikaze mu biganiro vyacu vyo kuri iyi saha
wanani mama radio za BBC vewa ugawe bwa ntumba ra suite twese hano ni bitino n'amabire kwibuza birakorwa mu muco
Wanifo Stand Kumana ayoboye ishyirahamwe Parseme gishinze guhamagarira Abarundi guhindura ingendo kugira bashike kwiterambere rirama avuga ku vyereke bwigenge bwo gutangaza amakuru mu Burundi turavuga no ku butumwa urangiza umwaka wa 2018 Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yashikirije abanyarwanda Imaraika duhere ku njamake y'amakuru ya hirya no hino tugira tubashikiriza mu kanya Leta ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yugaye uno munsi kwa kabiri internet mu gihugu cyose munsi ugira kabiri yikurikiranye ibintu n'ubu ntibiradadanuka ku byerekeye imirimo imwe imwe ya leta yugaye muri Amerika igihugu cya Afurika y'Epfo cyashizeho umushahara abakozi baronka ku isaha udashobora kuja munsi uno munsi kuwa kabiri aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye tuyagaruka ko mu kanya gato imugume hafi y'amaradiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi idonido ryayo ngaha muri Amerika ibintu ntibiradadanuka ku vyerekeye imirimo imwe imwe ya leta yugaye muri Amerika mu gihe abademokrate bari mu nama nshingamateka bafise imigambi yo kwemeza ku munsi wa kane integuro y'itegeko ryosubira kugurura inyishi mu nzego za leta zugaye muri iki gihe ivyo batabanje gutanga amafaranga agenewe uruhome president Donald Trump aguma avuga ko akenewe kuvyereke umutekano w'igihugu iryo tegeko bitekanijwe ko ryemezwa igihe inama nshingamateka shashigizwa hanini n'abademokrate izotangura imirimo yayo ku munsi wa kane Yamarijyo tegeko ndirizo tegekanya amafaranga yerekeye uruhome ku nkengera z'urubibi hagati ya Amerika na Mexique. Yamara President Trump aguma avuga ko uruhome ku rubibi na Mexique rutubatswe ngo nta mutekano uzo kwigerwa kuri urwo rubibe. Yavuze ko abademokrate bazoshikiriza nk'uko bama integuro y'itegeko irimo ibintu byose kiretse ibyerekeye umutekano ku rubibi na Mexique. Nancy Pelosi agiye kuzoyobora inama nshingamateka na Chuck Schumer ayoboye abademokrate bari kurushi mu nama nkenguzamateka basorohereye hamwe itangazo ku munsi wa mbere risaba abarepublika gushigikira integuro y'itegeko batunganije Perezida Trump ashaka miliyaridi zitanu z'amadolari nk'amafaranga ya mbere mu yarenga miliyaridi 200 azokoreshwa ku vyerekeye uruhome ku nkengera z'urubibe n'igihugu ca Mexico abademokrate bemeye gutanga miliyaridi n'imiliyoni 300 agenewe utundi twigoro ko kubahiriza umutekano ku rubibe n'igihugu cya Mexique tuve muri Amerika tuze muri Afrika muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahayo leta yugaye uno munsi kwa kabiri ubuhinga bwo guhanahana amakuru internet mu gihugu cyose uyu munsi ugize kabiri iyo ngingo iriko irakurikizwa ivyo ni mu gihugu citeguriye gutangaza ibiharuro vya mbere bivuye matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kajagari mu mpera zindwi irangiye bose abatavuga rumwe na leta hamwe n'abari mu runani ruri ku butegetsi uyu munsi ejo kuwa mbere batangaje ko bazotahana intsinzi mu matora yabaye ku munsi w'Imana abanyekongo batari bake ntibashoboye gutora bivuye ku kiza cha Ebola cadutse mu bice bimwe bimwe byo mu gihugu ingwano hamwe n'ibibazo bijanye n'ibikoresho Barnabe Kikaya bin Karubi umuhanuzi akomeye wa Perezida Joseph Kabila yatangaje ko internet n'ubundi buryo bwo guhanahana amakuru hakoreshejwe ubuhinga ngurukana bumenyi vyugawe kugira abantu ntibagumuke inyuma y'uko amakuru y'ibihuha ku vyerekeye ivyavuye mu matora atanguye guhanahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi Kikaya avuga kwivyo vyari gutuma igihugu kija mu kajagari atangaje ko ubwo buryo uzoguma bwugaye gushika ibiharuro vya nyuma bivuye matora bitangajwe ku itariki zitandatu z'ukwezi kwa mbere ni radio mpuzamakungu RFI abanyekongo batari bake bakura ko makuru yari yugawe izo ngingo zose zerekana icuka kibi kiri mu gihugu ca Kongo Radio Ijwi Amerika I Washington DC mu kirundi no makinyarwanda. Iyi inkuru yerekeye Afrika, igihugu cya Afrika y'Epfo cyafashe ingingo yo gushinga agashahara abakoresha ku isaha badashobora kuja munsi mu guhemba abakozi babo. Perezida Cyril Ramaphosa avuga ko abakozi miliyoni n'imiliyoni bazohorongera ko yoko. Ivyo ni mu gihe ariko yitegurira amatora yo mu kwezi kwa gatanu. Amashirahamwe aserukira abakozi ntiyumvikana ku vyerekeye nimba boshigikira uwo mushahara muto ushobotse abakoresha barekuriwe guhemba. Uyu mushahara uzobungana na rand 200 ku isaha, no kuvuga idola n'ibice 39. Perezida Ramaphosa avuga ko bizofasha abakozi miliyoni n'imiliyoni mu gihugu. Ivyo Perezida Ramaphosa yabishikirije mu butumwa bwo kurangiza umwaka w'2018 yashikirije abanyagihugu. Umugambi uri ku butegetsi mu gihugu cya Afrika y'Epfo ANC urizeye ko iyo ngingo izoshimisha abantu basanzwe bawushigikiye bari mu baba mu bice bikenye no mu batora bari mu bice byo hagati mu gihugu. Ugushigikira umugambi ANC kwaragabanutse mu gihe cy'intwaro ya Perezida Jacob Zuma yaranzwe n'ibibazo bitari bike bya ruswa. Uwo mugambwe waratakaje ibisagara bya Johannesburg na Pretoria mu matora yo mu bisagara, yamara ingingo yo kongereza umushahara abakoresha batarekuriwe kuja munsi ibonwa nk'ingingo ishobora kuzogwanywa bikomeye n'abanyepolitiki batavuga rumwe na leta na bamwe mu bayoboye amashyirahamwe y'abakozi. Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Makuru yo mu karere k'ibyaga binini cyahera mu Rwanda aho mu butumwa yageneye abanyarwanda mu mwaka w'2019 umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yongeye kwiyamiriza ibihugu bibanye mu kuvuga ko bibandanya gufasha abagwanya ubutegetsi bwiwe. Yavuze ko hazobandanya ibiganiro bigenewe kunagura imibano. Mugenzi wacu Eric Bagiruwubusa yakurikiranye ubwo butumwa.
Mu butumwa yagejeje ku baturarwanda muri rusange bubifuriza umwaka mushya wa 2019, umukuru w'Urwanda Paul Kagame yavuze ko 2018 irangiye neza mu mutekano n'amahoro. Icyakora ni yavuze kongera kwikoma bimwe mu bihugu bituranye by'u Rwanda ko mu mwaka ushize wa 2018 byashyigikiye abarwanya ubutegetsi bwe. Aravuga ko muri Afurika muri rusange ibintu byifashe neza, ariko kuba mu karere ari ikinyuranyo.
Umubano wacu n'ibihugu bya Afurika umeze neza, ariko haracyari ibibazo duterwa na bimwe mu bihugu duturanye. Bamwe mu baturanyi bacu bakomeje kugerageza gufasha kuzanzamura imitwe igamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda nka FDLR, RNC n'abandi. Ibi bibangamira ibikorwa byiza ubundi bisanzwe biranga umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba n'umutekano w'aka karere muri rusange.
Mu kwifuriza umwaka mushya muhira abaturarwanda kandi Perezida Kagame yavuze ko imyifatire y'ibihugu avuga ko irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda iratangaje. Yavuze ko ari ikibazo kigomba gukomeza kuganirwaho.
Imyifatire ya kimwe muri ibyo bihugu ntidutangaza, ahubwo dutangazwa n'icyo gihugu kindi, aho ibimenyetso dufite nabo bagomba kuba bafite byerekana ko bafatanya ku mugaragaro n'ubwo babihakana mu ruhame. Iki kibazo turakomeza kukiganira n'abaturanyi bacu mu rwego rw'imikoranire n'imibanire myiza y'ibihugu bya Afurika. Ntabagira ngo nsabe abanyarwanda gukomeza gukora imirimo yabo ntibarangare. Uyu mwaka watubereye mwiza kandi w'uburumbuke, ariko muri ibyo byose haracyari abafite intege nke bakeneye ubufasha bwacu n'ubundi gufatanya no gutera inkunga abatishoboye bisanzwe mu muco wacu. Rero n'umuryango wanjye tubifurize mwese n'imiryango yanyu umwaka mushya muhire w'2019. Mukomeze kwizihirwa bitarenze urugero murinda ubuzima bwanyu n'ubw'abagenzi banyu.
Perezida Kagame avuze ibi nyuma y'iminsi humvikana guterana amagambo akarishye hagati y'u Rwanda na Uganda, ndetse hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Ibyo ni ibihugu bituranye byakunze gusangira gabisi n'agahiye. Kugeza ubu ibihugu bituranye byasangiraga kabisi n'agahiye, imigendana ndererasa n'iyahagaze. U Burundi bushinja u Rwanda kuba nyirabayazana w'ibibazo biri muri icyo gihugu kuva mu 2015. Perezida Pierre Nkurunziza w'u Burundi ahatanira kwiyamamariza indi manda. N'ibirego u Rwanda ruhakana rwivuye inyuma. Perezida Kagame kandi atanze ubutumwa mu gihe u Rwanda rureba na ingwe na Uganda. Kigali irashinja Kampala gucumbikira abahiri ku butegetsi bw'u Rwanda, ariko Kampala nayo irashinja Kigali birego bisa nibyo akabagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 2,355 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,905 kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo kumugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,466 no kuri kilohertz 17,530 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
mwana nyakumbirizi ibiganiro byacu kuri radio ijwi rya Amerika mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC mu Burundi ishyirahamwe Parseme rihamagarira abarundi guhindura ingendo kugira bashike ku iterambere rirama riranebagurira kugene mu mwaka w'2018 ubwigenge bwo kumenyesha makuru bwahonyanzwe mu gihugu cy'u Burundi Faustin Kumana ayoboye ishyirahamwe Parseme ariko ashikiriza byaranze umwaka mu by'intwaro ibereye yagarutse ku bihano by'amaradiyo BBC na VOA vyaheze ariko ivyo binyamakuru ngo ntibitezuri guhe Parseme kemeza ko ugwego sense rugenzura itangazamakuru hari aho ruhengama kuko hari ibimenyesha makuru bikora makosa ariko ntibihanwe bindi kuri inkuru twumviza mugenzi wacu Raymond Zimana
kubona ndama radio za BBC VOA ugawe bwa ifumba rasuite twese hano nibiki normal byo kibuza birakorwa mu muco
Hotendi kumana rongoye Parseme ariko arashikiriza ibyaranze intwari ibereye mu mwaka wa 2018 kuri uyu wa mbere yagarutse kubijanye no kwigenga bwo kumenyesha makuru uyo arongoye Parseme asaba umuco ku byashikiye radio BBC na VOA ijwi rya Amerika kuko zahejeje ibihano ariko ntizitezurigwe yemeje ko ugwego senese bishika rugahengama kuko hari ibimenyesha makuru bitisunga amategeko mu kumenyesha makuru ariko nibikomwa komwe
vya senese ndayihanuye n'ukuri ndabisubiyemo ndayisubiyemo kandi na pishije radio rema FM irifatira mu gahanga abantu mu biganiro ntije ituma ko uwo muntu bavuze ngo aze kwisigura na senese igahora ibyo rero twese ntitura abana bo kusaka dukirwa n'ibiti byo ni ibintu bigaragara amategeko abitwereka barafatira kwitara mu gahanga bakatuka bakagira gutsi byo na senese nibuka turi kura cyoza abantu senese ntibivuge cyo cyo turi mu nini senese horrible
Kile radio rema FM Parseme yagarutse kumbonesha kure y'igihugu itanga ijambo kubegera y'ubutegetsi n'umugambo uri ku butegetsi kandi ico kimenyesha makuru cyategereza guhijamba impande zose nkuko Parseme rivyemeza uyarongo yishiramwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo asaba ugwego senese gukorera bose kuko ibiba bituma bicuka kibi mu gihugu
pe demokratiki zari byabaje biki ntabi binyamakuru ni privenyere n'ibiki leta ija mu bana Iyo rero bice bibara n'izindi migambi ituka tusanga hari nk'umugambo uri kubitegetse ubuse bihari byo televiziyo rija muri buri ya kiripe honye n'izo information ya infose naba mugiye muri competition ahandi barati muri ndarime mikundi muri abanyeshuri babiri muza gukora za mini jenga chanza ndumu profesa kukibanga chanza kuhakuru jiswari bamwe abami sinda yanga ningo rero muri konkuru ngo nimuze duhayanwe je si ibintu bigaragara mama uko murabona uja twara sinzi Nasira kubuzo kubira ati geguza we waradi uri kwarengera karimba abantu bamwe ko nibintu biriko birazana icuka kinyicana
Naho Parseme rivise ico rinegura mu itangaza makuru y'ibimenyesha makuru bimwe bimwe mu Burundi Ishiramo y'ibimenyesha makuru byo muri Afrika yo hagati yo make mwitoza jyakoze ku bimenyesha makuru yashize abona kuri uyu wa mbere harimo ivyo bivugwa na Parseme byemeza ko atamakosa hambaye yakozwe mu muga Umusesanguzi w'iryo shiramwe Joseline Nzobonwa nayo akemeza ko abamenyesha makuru bakoze ataho bayengamiye
twatanze mu makuru batanze baragerageje gukurikiza akarangamutima k'umwuga ni kuvuga ko nta makosa ahambaye menshi babonye mwabonye ko atamvugo idahumuriza yigeze iboneka bashikije amakuru bishunze akarangamutima
ivyo bimenyesha makuru bine vyakozwe kwicirwa akaba ari kinyamakuru wacu radio y'igihugu radio isanganiro hamwe na radio Rema FM Omaki kemeza ariko ko abanyagihugu bato bato n'abakenyezi bataronza kanya gakwiye nk'abategetsi ikindi nuko abatavuga rumwe na leta nabo nyene bataronzwe ijambo bikwiye rigasaba imenyesha makuru n'abamenyesha makuru gutanga ijambo ku mpande zose kuko bakora ku neza ya bose. Ibujumbura, Remunzi Imana, Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Dusubire tubifurize mwese mukurikirana ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi rya Amerika. Umwaka mwiza muhire w'2019 muze mubwire mw'amahoro n'imigisha. Tubateguriye turirimbo tukubafasha kubandanya guhimbaza umwaka mushasha w'2019. Duhere kuri aka karirimbo Badilisha kacuraranzwe na Jose Chameleone wo mu gihugu cya Uganda.
Never worry about it. Every time you come up, I'm not speaking. This time,
Waruru muririmbyi Jose Chameleone muri Uganda abaririmbyi akaririmbo Badilisha. Tuve muri Uganda dukubitire mu izinga rya Jamaica twumvirize muririmbyi Taras Riley aturirimbire akarimbo ka reggae Just the Way You Are.
She got big dreams. She has held up on the big screen. She asks, do you love me? I tell you just right. Absolutely, I love you just the way you are, girl. You don't have to change. You don't have to do a thing. No, just the way you are, girl. If you put on a bone or if you take off a bone, ooh, just the way you are, girl. Wake up with no makeup and I break up. Just the way you are, girl. In my eyes, there was a star, girl. Hey, she fit me, and she give me love plenty. Yeah, she authentic. This ordinary thing, this kind of plastic. See, I got big plans. Are you flipping my wife from now, your husband? She said, what is it you like about me? Mr. Woman, you're not fit, there's nothing. I love you just the way you are, girl. You don't have to change, you don't have to do a thing, no, just the way you are, girl. If you put on a bone or if you take off a bone, baby, just the way you are, girl. Make up with no makeup, we not break up, just the way you are, girl. And in my eyes, you're a star, girl. So classy, with the brains and the body of a champion. She a my Miss World, me a the Mr. Man. And she brought up than a Kardashian. Me even watch TV. You know me had me have a beauty queen. No man no lucky like me. I'm blessed to have you, my baby. I love you just the way you are, girl. You don't have to change, you don't have to do a thing. No, just the way you are, girl. If you put on a bone and if you take off a bone, just the way you are, girl. You wake up with no makeup, we not break up, just the way you are, girl. In my eyes, you're a star, girl. Oh, 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 oh.
We are the Taras Riley, mukaririmbo, Just the Way You Are. Radio Sweet America Washington DC unaho tuzde magiyo cha Nigeria twumvirize muririmbyi Davido mukaririmbyi mukaririmbo kiwe mu ntunge Fall.
Money fall on you, banana fall on you, Prada fall on you, cause I'm in love with you. Money fall on you, banana fall on you, paparazzi follow you, cause I'm in love with you. Yeah. Are you done talking? Tell me, baby, are you done talking? Yeah. Are you done talking? Tell me, baby, are you done talking? Yeah. Are you done talking? Tell me, baby, are you done talking? Yeah. Are you done talking? Tell me, baby, are you done talking? Yeah. I don't wanna be a player no more. Yeah, I don't wanna be a player no more.
Don't forget call me Cristiano, Mr. Ronaldo, I'm on Nintendo. Don't forget call me Cristiano, Mr. Ronaldo, I'm on Nintendo.
Money fall on you, banana fall on you, Prada fall on you, cause I'm in love with you. Money fall on you, banana fall on you, paparazzi follow you, cause I'm in love with you.
If I offend you,
if I offend you, because sorry, oh baby, take a two. Sorry, oh baby, take a two.
I'm in love with you,
I'm in love with you. Oh baby, nothing of it to change a move, nothing of it to change a move.
If I talk, then go say I dey talk. Hey. Tell me why then they use Panadol for our headache.
how I go chop if my baby no chop. They want to spoil our market, yeah. I don't wanna be a player no more. Yeah, I don't wanna be a player no more. Cause my guy call me Cristiano, Mr. Ronaldo, I'm on Nintendo. Cause my guy call me Cristiano, Mr. Ronaldo, I'm on Nintendo. Money fall on you, banana fall on you, Prada fall on you, cause I'm in love with you. Money fall on you, banana fall on you, paparazzi follow you, cause I'm in love with you. If I offend you, if I offend you, because I'm your baby, take a two, sorry your baby, take a two. I'm in love with you, I'm in love with you.
Uyu ari Davido mu karirimbo Fall, turangirize ku karirimbo We Love It ka nyakwigendera Lucky Dube, umuririmbyi musanzwe muzi wa reggae wa muri Africa y'Epfo. Mugira ibihe byiza, tubifurije kandi umwaka mwiza mushasha w'ibihumbi 2019.